Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikwashikiriza iganiro ryaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Madam Tenju timwe se dutera manye kuri munsi wa gatatu bitariki 12 y'ukwezi ku 11 umwaka wa 2014 muri kumwe na Federic Mundikije ateramije ibiganiro byo munsi
mu gikorwa gihambaye kuko kizoba kiriko kirategura abarundi biciye kukuntu ibindi bihugu byavyo muri Afrika canke ivyo ku isi yose byo byaraciye mu magume nka y'u Burundi byagiye birabona.
Uyo ni umushyirahamwe Olivier Murindahabi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere, reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino. Tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Edi Rwema. Mwaramutse neza Edi, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama arifuza kurushaho guteza imbere umubano n'ubutwererane n'Ubushinwa. Ibi Obama yabivugiye mu nama y'ubukungu ihuje ibihugu byo ku mugabane wa Aziya na Amerika bikora ku nyanja ya Pasifika iteraniye i Beijing mu Bushinwa. Kuri uyu wa gatatu, Perezida Obama na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping baragirana ibiganiro ku buryo barushaho gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Obama yavuze ko imibanire myiza hagati y'ibyo bihugu bifite iterambere kurusha ibindi ku isi byagirira akamaro isi. Iyo nama yemeje kandi amasezerano y'ikubitiro yo kuyobora akarere kadatangwamo amahoro ku bicuruzwa bikomoka mu bihugu bigize akarere ka Aziya na Pacific. Kuba icyo cyifuzo cyashyigikiwe ngo ni intambwe ikomeye kuri Beijing yari imaze igihe igerageza gushaka uburyo habaho ubuhahirane busesuye hagati y'ibihugu bikora ku nyanja ya Pasifika, aho kuba igikorwa cyayoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyo nama kandi abayobozi biyemeje guteza imbere ibidukikije, kurwanya icuruzwa ry'inyamaswa no guhumanya ikirere. Abaforomo n'abaforomokazi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatatu barateganya ibikorwa bitandukanye bihamagarira inzego zitandukanye gufata ingamba zigamije kurinda abo baforomo indwara ya Ebola no kubahugura ku bijyanye n'uburyo bakwiye kwifata igihe barimo kwita ku barwayi ba Ebola. Muri Leta ya California, abaforomo bagera ku 18,000 barigaragambije kuri uyu wa kabiri bavuga ko batarahabwa ibikoresho byabugenewe bibafasha kwirinda indwara ya Ebola. Benshi mu baforomo bazigaragambya nabo muri sosiyete y'ubuzima ya Kaiser Permanente. Iyo sosiyete ivuga ko abo baforomo bamaze guhugurwa ko kandi bahawe ibyangombwa byose bibarinda kwandura, nubwo abaforomo atariko babibona. Ishyirahamwe ry'abaforomo ryavuze ko bibabaje kubona basabwa kwitanga ariko ntibafashwe. Ebola yatangiye kuvugwa cyane hano muri Amerika ubwo abaganga babiri muri Leta ya Texas banduraga iyo ndwara nyuma yo kwita ku munyaliberia waje guhitanwa n'iyo ndwara. Abo baforomokazi uko ari babiri baje gukira indwara ya Ebola. Intumwa za Iran n'ibindi bihugu bitandatu bikomeye ku isi zikomeje ibiganiro kuri gahunda ya nuclear ya Iran. Ibyo biganiro bije bikurikira inama yahuje ba minisitiri w'ubanyi n'amahanga ba Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yaberaga i Muscat, umurwa mukuru wa Oman, ikaba yararangiye nta mwanzuro ugezweho. Minisitiri w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry, mugenzi we wa Iran Mohammed Javad Zarif n'intumwa y'Uburayi bw'Unze Ubumwe Catherine Ashton bari bamaze iminsi bagerageza kugera ku mwanzuro wo guhagarika gahunda ya nuclear ya Iran mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri kugira ngo itariki ya nyuma ya 24 y'uku kwezi bihaye yo kugera ku masezerano igere.
Urakoze Edi ku makuru uheje kudushikiriza na mukanya. hagiye gutangura manama mpuzamakungu azobera mu Burundi kugira ngo abarundi basubire kwibukanya ibyo bemeranije muri ya masezerano ya Arusha. Umushikiranganji w'intwari hagati Ernest Mbera Mihetu ari kumwe n'umuserukira igihugu cy'u Faransa bamenyesheje amenyesha makuru ko abarundi bose bazo kungukira cyane cyane mu gusubira kunywana. Ivyo babihuriza hamwe n'abanyapolitike bo mu Burundi batari bake. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu tabita Mukamusoni ari ibujumbura mu Burundi.
Muri ayo manama rwazo kwihwezwa uko ibindi bihugu byaciye mu ngorane nk'izo Uburundi bwaciyemo byagiye biravyifatamwo. Kurikira umushikiranganji w'intwari bereye Ernest Mbera Mieto.
Hari proje imaze iminsi yatanguye ivuga ibyerekeye intwari bereye na demokrasi mu Burundi. Iyo proje ikaba ifashijwe mu byerekeye uburyo n'abavandimwe bacu b'igihugu cy'u Faransa biciye mu buserukizi bw'icyo gihugu nyene ngaha mu Burundi. Ni muri urwo rwego iki gikorwa kigiye gutangura muri uku kwezi, kikaba kitegekanywa kuzohera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza. Ni igikorwa gihambaye kuko kizoba kiriko kirategura Abarundi biciye kukuntu ibindi bihugu byabyo muri Afrika canke ivyo ku isi yose byo byaraciye mu magume nka y'u Burundi byagiye birabona.
Umushikiranganji Ernest Mbera Miheto akabona ko ico gikogwa ari ntangere kuko kizofasha abarundi kwitegura neza.
Aha no vuga igihugu ca Algeria camaze imyaka 10 kiri mu ngorane, igihugu ca Guatemala, igihugu ca Togo ubu biri mu mahoro abantu baje gusubiza hamwe neza. Murumva rero ni muri urwo rwego ayo manama azobategekanijwe. Akazobategekanijwe si ivyo kuvuga ivyo Burundi mugabo n'ivyo kwereka Abarundi webwe abanyapolitike abari muri societe civile ingene ko kwifata mu byerekeye gusubiza hamwe kugira ngo twisunge bishobotse twisunge akarorero k'ivyo bihugu byaciye muri zo ngorane.
Ayo manama azojamwo abanyapolitike aho mashira hamwe adaranira ivyicaro vya politike abamenyesha makuru eka ngo n'umurundi wese avyifuza ashobye kuronka ikibanza. Umushikiranganji Ernest Mbera Mieto akabona ko abarundi bikwiye ko banywana nkuko mu masezerano ya Arusha bari bavyifuje. Nabajije Leon Singenda Kumana arongoye umugambwe Sawanya Frodebu umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi akongera akaba ku isonga y'urunani ADC Kibiri rutemeye ivyavuye mu matora yo mu 2010 ico abivuga ko niba hari inyungu babibonamwo.
Nama ziko ziba nyinshi kuko ibonekeza ko ubutegetsi buhari batarumba neza ibyo amasezerano y'Arusha n'icyayavuyemo. Kuko bavuga ko amasezerano arimo ibyamoko cyane cyane ubwo ko amasezerano yaronse ku ngugu abarundi batumvikanye neza. Ariko rero twebwe turemeza neza ko ibirimo ari byo abarundi twumvikanye. Habonetse rero igihugu cyangwa ishyirahamwe bifashanya na leta kugira ngo ibiri muri ayo masezerano dushobore kubiganira turi mu Burundi ari bishobora guhinduka tubihindurire hamwe bigira icyo bifashije byoba ari byiza cyane kandi ayo manama se tuzoyita.
Murizeye rero yuko hari ikintu ayo manama azotuma gihinduka mu mitima y'abarundi nk'uko umushikiranganji Ernest Mbera Miheto yabishikirije.
Rwose kuko ikibuza mu Burundi no kuganira no kuja inama. Ikibuza harundi no kubahiriza ibyo abantu basezeranye. Ikibuza mu Burundi ni guserura iby'umuntu iyumvira mu mwitegenzo. Ubu rero bishyize muri iyo kigo kwitegurira amatora nibaza ko bizoca bifasha. Nari igihugu cy'u Bufaransa numvise ko icyo gihugu cya mbere cyatabonye gutanga amafaranga yo kudutegura amatora. Kandi urumva ubu naho batanze aho abantu bahurira bakaganira gushika ku matora.
Uwo mugambi bise amahoro Burundi ufashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Faransa mu Burundi. Inama ya mbere itegekanijwe kuba muri uku kwezi kwa 11, iyindi mu kwa 12 k'uyu mwaka, ayandi manama atanu kuko ategekanijwe amanama indwi azoba mu mwaka uza w'2015 akazoherana n'ukwezi kwa gatanu k'2015. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryatangaje ko igihugu cya Maroc kitacakiriye imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu yaritekanijwe kuhabera mu ntango z'umwaka uza. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yarabajije umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe FEFARWA, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Olivier Murindahabi, uko bakiriye iyo ngingo. Tubatega amatwi.
Unuko mvizi imikino igikombe cya Afrika agomba kuba muri kwa mbere muri Maroc. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc ndetse n'igihugu cya Maroc bavuze ko batacyakira iryo rushanwa bitewe n'ikibazo cya Ebola cyane cyane icyo bashyize imbere. Ariko nk'u Rwanda natwe nubwo tutari muri iryo rushanwa tutari kuzarikina, ariko usanga bizatuma habaho impinduka nyinshi ndetse habana no mu gihugu cyacu cyane cyane kubijyanye na shampiyona, kuko usanga bihindura karandiriye y'umupira w'amaguru muri Afurika twari iteganyijwe.
Kafuse nk'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru gize CAF namwe yari yababwira niba hari ibihugu yabajije kuba ryakwakira iri rushanwa mu mezi angahe abiri gusa ari imbere?
Kugeza ubu ngubu nta gihugu baratangaza ko cyaba cyiteguye kuba cyakwakira iryo rushanwa. Ngira ngo icyavuzwe cyane ni Ghana yifuza ko yaryakira, ariko nabwo ntacyo turamenyeshwa. Ku buryo ikigaragara ari uko muri amezi angaha asigaye kugira ngo iryo rushanwa ribe kuri yayiteganywe mu kwezi kwa mbere, usanga ari amezi make cyane ku buryo n'igihugu cyakwemera kwakira iryo rushanwa byanze bikunze byasaba ko yigira inyuma, ari nacyo duheraho tuvuga yuko byaba bihinduye na karandire zacu aribyo tugenderaho muri lige yacu muri shampiyona, kuko byose tuba twarabikoze dukurikije karandire y'imikino ya CAF.
CAF itangaje ko igishakisha igihugu irushanwa ryaberamo birumvikana n'amatariki azahinduka ko mubivuze. Mwe nk'u Rwanda CAF igeze basaba ko mwakwakira irushanwa?
Twebwe nk'u Rwanda ntabwo CAF igeze bidusaba, ariko yango n'impamvu irumvikana cyane kuko dufite irushanwa rya CHAN tugomba kwakira muri 2016. Nayo rero nabo babyumva ko ayo ari amarushanwa abiri adashobora gukurikirana mu gihugu kimwe. Nduzi ko ari twavuga ko haba ari mu mwaka umwe, kuko iyo tuyifite mu kwezi kwa mbere 2016.
Mwese murebye Bwana Murindahabi, izi mpamvu Maroc yatanze ko itakwakira irushanwa ndavuga gutinya ko abafana baturuka mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bazana Ebola muri Maroc, ni impamvu isobanutse?
Aho ngaho icyo gisubizo kiraruhije kukivuga, kuko burya biterwa n'igihugu nacyo kiba gihangayikishijwe wenda no kurinda abaturage bacyo. Ariko ngira ngo iyo habayeho ubufatanye bwa bose bw'igihugu cya Maroc, ubufatanye bwa CAF ndetse n'imiryango n'ishyirahamwe rishinzwe ubuzima ku isi, byashoboraga gushoboka yuko icyo kintu bagikumira ariko imikino ikaba. Ariko igihugu cya Maroc icyo cyahisemo guha agaciro ubusugire bwacyo, niko nabyita, kivuga ko irushanwa batazaryakira. Ariko kuba hari ibindi bihugu byemera kuba byakwakira iryo rushanwa, nuko no muri Maroc numva ko byashobokaga.
Mwabikurikiye Bwana Murindahabi, CAF yahanishije ikipe y'igihugu cya Maroc kutazakina iyi mikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu kane. Iki gihano mwe mucyakira muti nk'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu?
Icyo gihano nacyo kuri twe dusanga kiremereye cyane ku ikipe, kuko ngira ngo impamya yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ari ryo ryagize uruhare mu gufata ibyagize cyemezo muri Maroc, kuko kiriya ni icyemezo gifatwa n'ubuyobozi bw'igihugu, ntabwo ari icyemezo gifatwa na n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Ku buryo rero kuba ikipe yabihaniwe twumva kiriya igihano kiremereye cyane, bari kureka ikipe ikitabira mikino. Ariko cyane cyane usanga indi mpamvu yatuma CAF ifata kiriya gihano, twebwe twumva ko batagomba no kwita igihano, bashoboraga kubiha inyito, kuko ngira ngo muzi yuko igihugu kiba kiri muri iryo rushanwa kitagira no mu majonjoro, bivuga ko n'ikindi gihugu cyaramuka kemeye kwakira iriya rushanwa ikipe yabo igomba kubamo. Bashobora no kuminyuzaho bakavuga ko igihugu kizakira imikino kizasimbura ikipe ya Maroc, ariko ntibabyitano, kuko iyo babyita igihano twe twumva ko ikipe baba bayihamye kandi bayirenganye.
Ndabashimiye cyane Bwana Olivier Murindahabi, ni umunyamabanga mukuru cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa.
Muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cereke vyaranze Leta z'Ubumwe z'Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Dutege amatwi mugenzi wacu Fidel Nyongabo yakiduteguri.
kiganiro Amerika na cyo muri kitondo turavuga ku vyerekeye amatora n'inkurikizi yayo aherutse kuba ku vyerekeye abashinga amateka n'abakenguza amateka ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza kugaruka ku kazi uno munsi kuwa gatatu inyuma y'amatora y'abashinga amateka abakenguza amateka n'ababura amatari yo hagati mu kiringo cya kabiri cya Perezida wa Amerika yabaye mu ndwi iheze yatumye abarepubulika batsindira kuyobora inama nkenguza amateka bakongera bakongereza ibibanza byinshi bari basanganywe mu nama nshinga amateka. Abarepublika bakaba biteguriye gutangura kuyobora inama nkenguzamateka mu kwezi kwa mbere. Umurepublika akomeye cyane mu nama nkenguzamateka Mitch McConnell niwe azoyobora abarepublika bazoba biganje mu nama nkenguzamateka, akaba ari we azofata ingingo ku nteguro z'amategeko zizoganirwa muri ugo rwego. Nyinshi mu nteguro z'amategeko zaremejwe n'imigwi y'inama nkenguzamateka yose izobiyobowe n'abarepublika. Umugwi ujejwe imigenderanire n'amakungu uzo yobogwa na Senator Bob Corker anebagura bikomeye imigambi ya leta ya President Obama yo kugwanya umugwi Islamic State mu bihugu vya Iraq na Syria. Corker ntiyari umunwa kukugene abona iyo migambi mu ntango z'uyu mwaka amushikiranganje jejwe imigenderanire wa America John Kerry yariko yishura ibibazo abagizuze umugwi ujejwe imigenderanire n'amakungu. Vyitezwe ko umuyobozi mushasha w'umugwi ujejwe ivyerekeye igisirikare mu nama nshinga amateka aba John McCain yahiganywe na President Obama mu matora yo mu mwaka w'2008 ashira imbere inyishi ikomeye cyane ku bibazo biri mu makungu harimo ukwisuka ku Burusiya mu biraba igihugu cya Ukraine. McCain ati, Perezida Obama ntiyumva Vladimir Putin. Ntiyumva ivyo ashaka gushikako, ntiyumva ko Putin yahoze ari umukoronel yakorera mu biro bijejwe iperereza KGB ashaka kugarukana inguvu Uburusiya bwahoranye. Naha Republika bazoba biganje mu nama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka, Perezida Obama azogumana ububasha ku vyerekeye politike yo hanze ya Amerika kandi azoguma ariwe muyobozi mukuru w'igisirikare mu kiringo ciwe c'imyaka ibiri ya nyuma mu mabanga yiwe ya president. Yamara hari ibindi bice vya leta aho abarepublika bazoshobora kugira inguvu ziboneka ngo kubijanye n'amafaranga leta ikoresha. Kongre yo nyene niyo ishobora guha uburenganzira inzego za leta gukoresha amafaranga avuye mu matagisi y'abanyagihugu. Vyitezwe ko umurepublika Jeff Sessions aba umuyobozi mukuru w'umugwi ujejwe amafaranga leta ikoresha mu nama nkenguza amateka, umuntu adashaka ko leta ikoresha amafaranga menshi yagwanije myinshi mu migambi Perezida Obama yarashimikiye ko kuvyerekeye gukoresha amafaranga ya leta. Sessions avuga ko integuro y'itegeko ryerekeye ubushomeri riri imbere y'umugwi ujejwe amafaranga leta ikoresha atakigoro na gato yigira ku kurondera kugabanya amafaranga leta ikoresha mu bindi bice vya leta yagutse bimwe birengeye urugero ngo ahubwo ivyo leta ikora no kugurana aya mafaranga yose. Vyongeye abarepublika mu nama nkenguza amateka bazoba bafise ububasha bwo kwemeza canke guhakana abazoba bagenywe na Perezida Obama mu bibanza bitandukanye vya leta, haba ku bayobozi b'ibiro bitandukanye vya leta abaserukira Amerika mu makungu gushika ku bacamanza. Umurepublika Chuck Grassley vyitezwe ko ayobora umugwi w'inama nkenguza amateka ujanye n'ivyerekeye ubutungane yatoye kudashigikira igenwa ry'abacamanza batari bake bari bagenywe na Perezida Obama abagiriza gukoresha ivyiyumviro vyabo vya politiki mu mabanga baba bajejwe. Abademokrate bazoguma bayoboye inama nkenguza amateka mu kiringo gisigaye c'umwaka, bikaba vyitezwe ko bazogerageza kwemeza igitigiri kinini gishoboka c'abagenywe na Perezida Obama imbere y'uko bashikiriza ubutegetsi abarepublika mu kwezi kwa mbere umwaka uza w'2019.
Tubibutse namwe nshuti mwese ko mwikomora bandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamirira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuitariki ya cumi n'imwe ya buri kwezi kwa cumi na kumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yizihiza umunsi w'abasirikare bavuye ku rugerero, bawita Veterans Day. Ni umuco ukomoka kera mu mateka. Mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu, President Abraham Lincoln yavuze ijambo rikomeye ritazibagirana, asaba abenegihugu bose, nk'uko yabyivugiye mu magambo ye bwite, gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwigenge n'ubwisanzure bitazigera bizimbira ku isi. Uko imyaka yagiye ishira kandi simburana, ayo magambo yabereye inkomanga ku mutima abantu batabarika, cyane cyane amamiliyoni y'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwaniye kwishyira ukizana kwa buri wese mu gihugu cyabo ndetse no mu yandi mahanga. Ku munsi w'abavuye ku rugerero, Amerika ihagurukira guha icyubahiro abo bagabo n'abagore, amahame y'inshingano za buri wese no kwitangira abandi. Iyo bavuye mu gisirikari, baba ikimenyetso cy'ishema ryo kuba abaturage b'igihugu cy'ubwigenge n'ubwisanzure. Ikiruhuko cyo ku itariki ya cumi n'imwe ya buri kwezi kwa cumi na kumwe gihurirana n'itariki y'amasezerano yo kurangiza intambara ya mbere y'isi yose mu 1918. Iyi ntambara yayogoje Uburayi, Aziya, Afurika, ibirwa byo mu nyanja za Pasifika na Amerika y'Epfo, abantu bibwira ko ariyo igomba kurangiza intambara zose ku isi. Nyamara n'izindi zarayikurikiye. Bityo mu 1954, President Dwight Eisenhower yashyizeho iteka ryo kuzirikana abantu bose babaye abasirikare mu bihe by'intambara no mu bihe by'amahoro. Na n'ubu, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyakomeza uwo muco, umuco urimo n'ibikorwa byo gufasha abasirikare bavuye ku rugerero kwinjira mu buzima busanzwe neza no kubona akazi. President Barack Obama abishimangira agira ati, kuzirikana igihango dufitiye abavuye ku rugerero bivuze gukora ibishoboka byose kugira ngo babone akazi iyo bagarutse iwabo, ku buryo bamenya neza ko ibyiringiro biri mu muco gakondo nyamerika barengeye bashobora kubigeraho bo n'imiryango yabo igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo umwimerere w'umunsi w'abavuye ku rugerero ufitanye isano n'intambara gusa. Ntabwo wibutsa insinzi cyangwa gutsindwa ku rugamba byonyine gusa. Ntabwo ugamije guteza imbere inyungu za politiki izo arizo zose cyangwa inyungu mpatsi ibihugu izo arizo zose. Ahubwo ni umunsi wo kwibuka no kuzirikana, kandi biba n'ahandi hatandukanye nko mu Bwongereza, Canada, Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu biha icyubahiro abasirikare bavuye ku rugerero kubera akazi bakoze, umumaro bagize n'ubwitange bwabo.
Iryo ryari jambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
But you, sweet baby, no one but you. Yeah, gotta know that I want you, baby. Gotta know that I need you, darling. I just wanna say you're my everything. Like in all the songs I sing, the happiness and joy you bring. I just wanna say you're special touch that I long for oh so much.
Njuti mwese mwa duteza matuku imu kanya tulasozera wigani lovja achovje umonsariko imbele ya holika mgezu achu edi rwema atu ibutse ibiche bikuru bikuru vijali bigize ayamakuru edi
urakoze Frederic muraya makuru twabwiye ko Gil Rosenberg ufite inkomoko mu gihugu cya Canada akaba yaratuye mu gihugu cya Israel yabaye umunyamahanga wa mbere w'umugore winjiye mu ngabo z'abakurde zirwanya umutwe wa Islamic State mu gihugu cya Syria. Rosenberg w'imyaka 31 yaratuye mu mujyi wa Tel Aviv muri Israel yigeze kuba umupilote w'indege za gisirikare aba n'umusirikare mu ngabo za Israel. Mu kiganiro yahaye radio ya Israel, Rosenberg yavuze ko yahisemo gusanga ingabo z'abakurude ngo kuko asanga ari abavandimwe be bakunda ubuzima kandi bakeneye kubaho. Yavuze ko yagiranye imyitozo ya gisirikare n'ingabo z'abakurude mu gihugu cya Iraq, ubu akaba yiteguye kurwana muri Syria. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama arifuza kurushaho guteza imbere umubano n'ubutwererane n'Ubushinwa. Ibi Obama yabivugiye mu nama y'ubukungu ihuje ibihugu byo ku mugabane wa Aziya na Amerika bikora ku nyanja ya Pasifika iteraniye i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuri uyu wa gatatu, Perezida Obama na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping baragirana ibiganiro ku buryo barushaho gutsura umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Iyo nama kandi yemeje amasezerano y'ikubitiro yo kuyobora akarere kadatangwamo amahoro ku bicuruzwa bikomoka mu bihugu bigize akarere k'Aziya na Pacific. Abaforomo n'abaforomokazi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu barateganya ibikorwa bitandukanye bihamagarira inzego zitandukanye gufata ingamba zigamije kurinda abo baforomo indwara ya Ebola no kubahugura ku bijyanye n'uburyo bakwiye kwifata igihe barimo kwita ku barwayi ba Ebola. Muri Leta ya California, abaforomo bagera ku 18 barigaragambije kuri wa kabiri bavuga ko batarahabwa ibikoresho byabugenewe bibafasha kwirinda Ebola. Intumwa za Irani n'ibindi bihugu bitandatu bikomeye ku isi zikomeje ibiganiro kuri gahunda ya nuclear ya Irani. Ibyo biganiro bije bikurikira inama yahuje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yaberaga i Muscat, umurwa mukuru wa Oman, ikaba yararangiye nta mwanzuro ugezweho.
Juti mwese mkunda iladio ijwi ya Amerika ya bigani yotuwa teguli monsi wigaru kiengaha. Tuwone huu kandi ya kanya kukushimi la engineer ya dufashe mwinga bugizuma. Hamwe na wadufashe kwe gilanya bigani yotuwa teguli ye kuli mikro marikuna Federike Ngunikije. Makuru na yobu ashikirijwe na Edi Gwema mngakoze kudutega matukui. Mukanya kandi mwushu wa kuandanya mkulikia na kigani yogi haijambo abanyuwa njimi iladio ijwi ya Amerika. Wabandanya kutukumviza kuli FM na mwe negila humuja mukanya. Ni mutangwe kandi ku ngorowa turabashikiriza ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika. Mukuri ndira turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.